VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Mwiriwe abatumviriza mwese. Kuri mikoro muri kumwe na Hozini Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Ariko bagiye kwica abantu tumaze nk'amayinga abiri twarabivuze aha twafatiye intera hamwe mu nkambi tuja kubwira HCR tubwira leta tiyagira ico babikoraho na kimwe.
Uyo ni David Munyamahoro, umuvugizi w'umuryango w'abanyamurenge mu Burundi, aho yibutsa abari mu birori byo kwibuka ababo bapfuye mu mwaka w'2004 muri Gatumba, komine Mutimbuzi mu burengero bw'umugwa mukuru w'i Burundi i Bujumbura uko byagenze. Iyi nkuru harimo n'izindi twabateguriye zerekeye ingaruka ku bijyanye no kubuza ibifungurwa bimwe bimwe kwinjira bivuye muri Tanzania n'uburyo kurera abana b'imfubyi ari igikorwa kitoroshye. Ni mu kanya gato mu biganiro byacu, murabe hafi y'amaradiyo yanyu. Kuri uyu wa gatandatu, abanyamurenge baba mu Burundi baributse ku nshuro ya 14 ababo bashika ku 166 biciwe mu Gatumba muri komine Ntangwa mu mwaka w'2004. Umuryango w'abanyamurenge wemeza ko utazokwigera uhagarika gusaba ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu kurenganura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Haleluya, duhumurike kandi tugire ibindi byiringiro. Tugira ibyiringiro nubwo bene data urwaboze kuko bamenye Imana bafite ubugingo buhoraho.
Turi muri zone Gatumba nko ku birometero 14 mu burengero bw'umugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Aha ni ruhande y'imva z'abanyamurenge 166 abo biciwe mu ikambi y'impunzi barimo aho mu Gatumba nyene mu kwezi k'umunani umwaka w'2004. Umupastor Arikaremesha abaje kwibuka babo. David Munyamahoro, umuvugizi w'umuryango w'abanyamurenge mu Burundi, yibukije abari bahari uko amahano yabaye ku bwoko bwabo.
Ku mugoroba w'itariki 13 ukwezi k'umunani 2004, wari umugoroba tubona usa n'iyindi. Twarataramye hano mu Gatumba ngo tugeze mu masaha 2:00 bamwe baje kuryama. Ayo masaha y'umugoroba abari baratubwiye kutwica, twari uko tubona bazana ingoma bakazana amapendo tugira ngo none hari igitaramo. Baje kuba saa yine z'ijoro twumva urusasu rwa mbere ruravuze, barasa hano mu makambi banadistrere n'amakambi ya gisirikare n'igipolisi kugira ngo babone uko bica abo bantu. Ariko abo bagiye kwica abantu tumaze nk'amayinga abiri twarabivuze aha twafatiye intera hamwe mu nkambi tuja kubwira HCR tubwira leta tiyagira ico babikoraho na kimwe. Arafungwa ntituzi nimba baranamufunguye, ariko ibyo byarabaye.
Abanyamurenge bababazwa rwose no kubona abari barongoye muhari FNL bacidegemvya, kandi umuvugizi wa FNL w'ico gihe Pasteur Habimana yaremanze ko ari bo bakoze ubwo bwicanyi.
Mu gitondo ku minsi 14 tutaramenya ababikoze, twumva amaradiyo arabivuze, abishe abantu barabyiyemerera ubwo bari bakiri mu ishamba batarahuruka imusozi bitugwa hejuru yuko nta na kimwe twikekaga ko dushobora kwicwa bunyamaswa gutyo. Imyaka itarashira bava mu ishamba baraza barahuruka ubu bari muri leta. Ba revendicateurs b'ubwo bwicanyi nibo baserukira abanyagihugu muri parlement. Titubyumva ukuntu umuntu yavuga ngo nije wisha abantu 166 mbaziza uko baremwe tutanasangiye n'igihugu, ariko yamara akaba rekompanse ngo ubu niwuserukira abanyagihugu muri parlement. Tituzareka kubivuga n'umunsi n'umwe. Tituzareka kuvuga izina rya Rwasa n'umunsi n'umwe. Reka tubivuge si rimwe se si kabiri si gatatu. Pasteur na Rwasa babivuze.
Eka n'abacitse ku icumu bakabura n'ababo, ibyo birababaza bikabasonga. Simon Nkubana, umutama w'imyaka 70, ni umwe muri bo.
Abo twabuze njewe nabuze umukobwa wa mukuru wanje witwa Yirabitanga n'umukazana wa mukuru wa murumuna wanje nawe yarapfuye muri iyo nama. Twazize ubusa, twazize uko dusa, tuzira ubwoko bwacu. Webwe icyatugumye ku mutima no kubona twarishwe tuzira ubwoko bwacu, tuzira uko dusa, tuzira kuko natwe twari abantu nk'abandi ariko turarengana, kandi dupfira mu ahantu twohungiye aho twokiriye abariho dupfira. Icyo nicyo kitubabaza, niko gahinda tugendana, kandi tukabona nta butungane buturenganura bikatubabaza, tukabona turarenganye.
David Munyamahoro ahamagarira abanyamurenge kurunganwa rugenda rukurikirana kutadendebukirwa na gato, gusaba ko ubutungane bw'u Burundi na mpuzamakungu bwo barenganura.
twebwe ko turagenda ariko mwebwe abana bacu uru rubanza muzorukurikirane kuzogeza aho abisha abantu bazofatwa bagahano icyaha genocide bazaba kikuraho nyuma y'imyaka ijana murumva imyaka ikiri imbere yanyu kwingana nukuvuga muzogeza imyaka ijana mukiburana urwo rubanza mu 2004 kuzageza mu 2024 imyaka ijana izobishize amategeko niko avuga ko nibura imyaka ijana ishize urubanza rwa genocide batarukurikirana ibi turashobora kubivuga turi kumwe n'abatwishe tutanafite n'isoni ku maso uru rubanza rwa Gatumba twebwe nidusaza bataraha n'abari yabicanye turarubaraze muzoruburane mu ruburane mu Burundi mu ruburane no hanze yo mu Burundi kuzageza bari abantu baduhekuye bashizwe muri prizo bakavuga uko babikoze
amashirahamwe y'abarundi yishinze kugwanya ho nyabwoko nayabona ko abanyamurenge batarira busema ase genocide cirimoso ni imwe murayo Terence Mushano umunyamabanga mukuru wa ase genocide cirimoso
aba bapfukanye dutegerezwa kwifadikanya nabo muri uru rugamba gukwibuka ababo cyane cyane yuko byabereye no mu gihugu cyacu birababaje kubona byabereye mu Burundi kuko akabikoba hijya na gatera ntimba birateye isoni kuko ikicaha ari icaha kibi icaha ciho nyabwoko ni icaha gisumbi ibindi byose mbere n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yararirabye igira iti kicaha gitegerezwa guhanwa abanyamurenge ibyo bavuga basaba gutunganirizwa na twebwe ishyirahamwe ase genocide cirimoso gifadikanije nabo mu gusaba kutunganirwa batunganiriza
umuryango w'abanyamurenge waritwaye mu butungane bw'u Burundi no muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe gushika ubu nta muntu n'umwe arahagarikwa canke ngo afungwe muri iyo dosiye y'ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge 166 mu mwaka wa 2004 imihango yo kubibuka uretse mu Burundi yarakozwe kandi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ku mugabane wa Buraya hamwe na Amerika Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ingingo yo kubuza abarimyi b'abatanzania gushorera bimwe mu byimbugwa mu gihugu cy'u Burundi ntiyagize ingaruka ku barundi gusa abarimyi bo mu gihugu cya Tanzania muri district ya Kibondo mu ntara ya Kigoma bavuga ko iyo ngingo ibafitiye ingaruka mbi ku kwisoko barifise mu Burundi ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
Turi muri nzira umpungwe turiko tujabuka tuja mu kijiji cha Gakungu muri district ya Kibondo intara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania abatanzania turi kumwe bariko bagerageza kwambutsa ibiyoba n'ibiharage babicije mu ruzi bahunga TRA Tanzania Revenue Authority bisigura mu Kirundi isata cha leta cha Tanzania kijeje kugiranya makori bavuga ko ingingo yo kubuza abatanzania gushora umwimbo mu Burundi yaje guhombya umurimyi w'umutanzania obarimyi b'abatanzania bemeza ko iyo ngingo ya leta ya Tanzania yafashe igihutihuti mu gihe bamwe muri abo barimyi bari bafashe amadeni mu mabanki kugira ngo bazoyishure bimbuye aho bafise isoko rinini ry'umwimbo wabo naho bavuga ko ari mu gihugu cy'u Burundi abo barimyi bavuga ko hari hageze gushora ishiringi rya Tanzania ryaduze hejuru ifaranga ry'u Burundi byo natumye bunguka ku rugero rushimishije Juventus Renovato numwe mu barimyi akaba n'umusoza w'ubwato wo muri district ya Kibondo atuganirira mu rurimi rw'igiha gwegereye ikirundi n'ikinyarwanda
namana nk'ubu igari hari bari bazizibiye ususa ni nk'imyumbati nkizo imbaranga bahora bacisha murakini nkuvisha ibiyoba yashobora nkaguha nk'amagena 5 ukamusombera nk'umuzigo y'inubere nk'itoni nk'ibihumbi kuko aba abino bahanahana bazibiye imiduga ni serikali hamwe hamwe yo babaramana Harubwo tubanga ku mupaka nkuno musi abava Burundi hogura imizigo bahebiruka nka kwambati TRA balinjiye mu gufata minzani kona mana rwibwe ngaho duce tubabara cyane naho rwibwe ko ridusoza tukakorera mahera lakini hagomba ni gari zezagirane baze barazijabukana na zene zita custom Oya nkatubwo kwanza bakulima wabipiga nyee sabu size amarundi ya tai sasa uvuye nga ugiye kuguza umuzigo kuza uronki Iraki gi Tanzania makushije kwa mahera menshi
Maria Tabu Amisi uwundi murimyi w'umutanzania atabarimyi bagiye guhura n'ibibazo
lazima hashara tuyipate kwa sababu moja unajua wakati wewe ni mkulima ukilima vitu ukivuna
duterezwa guhomba kuko mu gihe umurimyi atarose isoko bimubera ikibazo kuko twebwe isoko dufise ni gi Burundi tabugashana na wati
Tanzania kwa kweli ku mfano kama sisi tunaisha
tuzohomba ibigori kandi tubishora atari Burundi aba Tanzania mipaka kudanda zolomeze nabi cyane kuko isoko dufise gi Burundi
kuja kununua mzigo huku
tabugashana arafisi chasa wa warongozi po kumande zosi.
Yani hapo kwa serikali ya Tanzania na serikali ya Burundi. Iliku inatakiwa wakae sehemu moja walijadili.
Abarongo hivini mwungu
hivini. Asa ni kama sisi
wakulima.
Nangaika sana.
Ani nitukwewa
iliku inatakiwa. Kama...
Inyuma yukwezi leta ya Tanzania yuga imipaka kubirimwa vijindira mu Burundi uvwe muri Tanzania munango zindwi turangije TRA yaratanze uburenganzira bwo kwambutsa imyumbati yumye bamwe bita ibijanju abandi bidudu canke kambaranga ibindi birima nk'ibiyoba n'ibiharage ntibirekurirwa kwinjira ibiramutse vyinjiye biba vyaciye mu mayira y'amagendo ku mipaka idacunzwe nkaho kuruzi rumpungwe aho biheza bikambukira mu ntara ya Rutana biciye ku ruhande rwa komine Bukemba igakungu muri district ya Kibondo mu gihugu cha Tanzania. Fidel Natwansabimana, Ijwi rya Amerika.
Tuwebuse kwimwumviriza ari radio Ijwi rya Amerika ivugira mu Kirundi ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gukora mwirerero y'imfubyi sigikorwa cyoroshe. Abarera abo bana bamenyesha kwa akazi gasaba umuhamagaro. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse yaragendeye irerero y'imfubyi riri Kiremba mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi.
Turimwero y'imfubyi y'Kiremba mu ntara ya Bururi komine Bururi. Iryo rero riri nko ku birometero biri munsi ya 10 uva ku mugabo w'intara ya Bururi.
Abana bashitse bato bato guhera kuri zero kuduga ku meza neza.
Bukuru Regine ajijwe amagara y'abana wo muri irerero niwe ko aratwereka inzu zigize irerero yongeye atubwira abazibamwo abaribo. Aha turi mu nzu yakira abana bakivuka bari hagati y'ubusa ushaka umeza neza.
Raisa
niko muri inzu buhara abana bangara
dufise batatu ariho bafise ukwezi kumwe ha a peuple de moi ntirashaka neza.
Irero ry'imfubyi ry'Kiremba iriho kuva mu mwaka w'1932 kuva ribayeho imaze kwakira abana barenga amajana 8. Kuri iryo rero nta bana bakuze bahari. Ryakira inzu y'imfubyi zikarebwa gushaka ku myaka 5 baca gisubiza mu miryango yabo. Ni ukuvuga ko izo nzu yazicyakirwa haba habaye amasezerano hagati y'iryo rero n'abo muryango wazo. Abo nabo biyemeza kuzokwakira abo bana bamaze gukwiza imyaka 5. Ubu mwana w'umuhungu w'iryo rero harimo abana 80 bari munsi y'imyaka 5. Abo bana bose ko 80 baregwa n'abigeme 19 gusa. Umwigeme umwe no kuvuga yuko ashera abana batanu canke barenga. Shimini Imana Glorieuse n'umwe muri abo bigeme akorera mu nzu y'abana bakivuka. Kubwiye aka kazi gasaba umuhamagaro.
Abana ni nk'ibanga ko murazi ku mwana w'uriyo yapfukagoye tugeza kumufata nk'uko yabari umwana w'iwacu. Ikintu cyose umubyeyi yari kumukorera icyo tumukorera aha dukora ko gwacimana kuko uje kumbarira ngo nohembe ntiworonke icyo mpemba kuko hari ibikorwa bikomeye kuko nk'ubu nimba turere abana batanu kandi urazi kuri ya rukoye ahari nka wewe naho uwo mumpa ati murere ukampa abana batanu sinokwemere mugakubera mbanze ko ndiko ndakora ikorwa cy'Imana ndabarera.
Ejo twabonye nuko akazi kabo bigeme katoroshe cyane cyane iyo hageze amasaha yo gufungurira abo bana mu nzu yaho kurabisa ntibikenewe kubera ko mayira yazo ariyo yibutsa ko hageze ko zijya.
I have a son. Turire rimwe nka tubiri canke naho harahaza utabishoboye tabimenyereye cyane akaragaburira umwumwe kugeza hejeje.
Abana bose mu iryo rero barira ku masaha isa 8 niyo bose bafungurira ko ku masaha yo ku murango. Tugeze mu nzu y'abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 3 naho nyene ubareze ntiyorohewe numwigeme umwe areza abana batandatu
twagaburira ngaho ngiyimeza yawo
gukora abana batandatu uzuratamika umwe umwe washiranga aho bakiha bimeze gute
abantu baramenya kuyigaburira ndatamika bose amika umwe umwe kugira ngo bose bakwigwe
nyine n'ibigenda gute
umwe wese afisiko ciwe n'isani rwiwe hazandagira nyere mu buryo kubanguka nyere ngaburira babiri babiri ntore umwe ndavuga urudusura ndamuha rimwe na rimwe ntibyoroshe umuntu aragerageza nyine
naho bakora akazi kagoye abo bigeme ntibahembwa udufaranga baronswa ntibatwita umushahara ahubwo batwita agasabuni ukuru Regine n'umufaso yakoze mu gihero kuva mu mwaka wa 1992 yatubwiye ko bamwe badafise umuhamagaro iyo baje gukora ako kazi bahava bakagaheba
harimo bamwe baza baridohora bakagenda abona tamushahara nimba yaje atamuhamagara afise yapfuye kubona bambara neza ati hariya hari inote aragenda
iyo yigifubye ikiremba cyashinzwe n'ishengero rya Pentecote amwe amafaranga rikoresha ava makisomo y'iryo shengero ayandi nayo ava mfashanyo yo abantu bafise umutima ugufasha giti cyabo yamara ubukene bwibonekeza mu gihe kino gihe burakora no kwiryo rero kora ko amafaranga bara baronswa yifashanyo muri kino gihe yagabanutse ikiremba mu ntera bururi fiteteshatse juje America
reko naho ndabatumire kumviriza ikiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyunku bakunzi b'ikiyago cha politike ntorere kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ingere abanyapolitike bakirye ingingo y'inama nkuru ije cy'umutekano yishyiramwe impuzo makungoni 2023 ubusa gatatu itegekanya kurungika abapolisi amajana 228 mu Burundi mu gikorwa cyo gucungera umutekano n'iyubahirizo ry'agateka akazi na muntu n'ubu nyine Transman irakiza aracaganira n'aba batumire babiri Alibo Honorable Fenias Nigaba avugira umugambwe sanye Frodebu hamwe rero na Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongo uyu mugambwe Eradebu ari nabatangura gufata ijambo akabanza kugaruka kandi ku makenga y'umuzo wabo ba police
wowe wosubira ugashigikira yuko hazi ikintu gisana operation turquoise yabaye mu Rwanda nico gituma bene abo ba police n'ukubiyamiriza cyane cyane ntibagire uruhusha gwo gutunga inkoho kubera bacha bazinjiza mu gihugu ugasanga ibintu byihonyabwoko barondera ntuze birabaye ikini nacyo irega iyo ngingo kugira ngo ije mu ngiro itegeza kwemerwa n'igihugu no hanyuma abafaransa bonye ne baremera yuko bakoze amakosa mu Rwanda none ushaka igiti gikore mu gisho cy'abanyafrika kabiri
kuri ico twacumvise hari yandi makenga ufisegira ngo cyuduhiza mu finance tubandanye nawe twumve nawe umwizero bafise kuri zo ntego
oya ayandi makenga je nagenda kubwire ntunze cyancye ngaruka ku kinyoma kiko kirakogwa ngaha ntaravuga yuko nibaza ngaha bazaba baje guhagarika demokarasi kubera abantu bagiye mu matora naba abademokrate bo ngaha dushizemo abasendefite d'abaporona twebwe nabandi turenga 90% nuko uvuga yuko haje abantu batemewe na leta abo bantu bashigikiye demokarasi bazuhaguruka babagwanye hanyuma ikindi nacyo ikinyuma gihagaze eh gihagaze ko hari abantu bajya kubesha muri Nations Unies bashigikiye kudeta warabonye yuko abantu bavuze ngo ni ikintu ngo manda ngo ya president Nkurunziza mugabo bakagira imyirekano iciye mu nguvu nukuvuga bakagumuka bagaca baza bakana gerageza kudeta itariki 13 rusama hamara ko berabiteguye bari bafise impuzu za gisikare ni nkoho nyinshi nibiki mwarabonye ngene hari abashatse no gufata amakambi ikambaze ikayo mugagara
ni gusubira cyane muri
ntuze biba bikenewe hama rero uyu munsi rero kugira ngo bashobore kwagiriza leta no gushaka kuyirukana ntuze iyi leta baca bavuga iki ngo kuvyerekeye gatya akazina muntu bagiriza igipolisi bakagiriza documentage renseignement nguragira amatorti bakagiriza igisirikare bakagiriza n'ugwaruka gw'umugambo uri ku butegetsi imbonera kure mugamo mu bintu byose bama bavuga ni ibintu by'ibinyoma bitafise aho bifatiye kandi turamaze kutangwa kuvyerekana tuko turabitororokanya tubereka ikinyoma kukindi kinyoma kukindi
reka rero duhi jambo finance ningaba mwebwe mugira muti zije ho kiriki mu Burundi duze tubandanye ikiganiro
nashaka ndabasabe gusa tugume ku kibazo mwatubajije kugira ngo dutange umuco kucyo kibazo nituje turagihunga twebwe tufise umwizero munini cyane mu gihe aba bapolisi boza mu gihugu n'ubwo igitigiri atari kuko wumvirije bavuga ko badoce bakorana n'umugwi wagatera kazi na muntu wo muhishira mu muza makungu ni uri ngaha mu Burundi bazukurana baze baraba ku munsi ibiriko biraba batanga inkuru muri oni none ko bavuga ko ibintu ari byiza boreka bakaza bakaraba bakavuga ati dusanze ari byiza hari cyo twohomba rero gye nibaza ko umuntu ashaka kunyegeza ngo abandi ntibabone ibiri ko biraba niho abafise ubwoba twebwe tuvuga duti rero uwo umuntu wese yavuga ati aze kuraba hamavuga ico yabonye byofasha cyane kuko muri iki gihugu cy'u Burundi haramaze kuza abantu benshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi warumvise cyo na komite ije gatya kazi na muntu muri nasiyo zini yaravuze cyane cyane kubijyanye n'ihohoterwa yakiremwa muntu ngaha mu Burundi kugaza naho n'uwari waserukiye leta yakiye asohoka abone ko nta nyisha afise kubibazo bari bamubajije. Alo,
ego turabumva
nabwo mansaba barundi bose b'umutima bazire hasi rimwe ahubwo tutabara igihugu abo bantu ahubwo baza ari benshi gutabara ubundi kuko abarundi barahonye.
Reka tugushimire cyane. Ibintu
bishoboka abarundi bose nibaje habona. Bijya by'umwiyamamazo bagenda kwiyamamaza ngo ntibaza. Ahubwo abarundi bose nibashyira ubwoba. Baje mwibara baravuga bati amakungu natabara igihugu. Ubu ntije yavuga gusa ibishyire mu ngiro. Apana kugenda baravuga ngo tuzogira ibi. Hama babateye ubwoba ngo turabiyamirije. Mbega izo nguvu abafite abandi badafite ni zihe? Murakoze cyane.
Wari ugifite ijambo ikuravuga ku mure na cyane cyane uvuze.
Turazi neza ko hanze hari abo bantu bakora ibinyoma bashaka gutembagaza ubutegetsi bwashyizweho n'abanyagihugu
operation kugira ngo izo mpari zituma hajamwo kwikeka ko ejo bishaka kugenda nabi bihere muri
no navuze akahise navuze yuko mwigisho rya Afrika kubera abanyarwanda bapfuye mu Rwanda bari abanyafrika ntidukeneye ko abandi barundi bosubira gupfa hanyuma cyane cyane murazi neza yuko twe abashigikiye demokarasi ni nta yuko ikora turi 90% ntawuzodushobora abarundi nibahumure abashigikiye iyo 10% rirashaka demokarasi rishaka intwaro z'amakudeta canke z'ibiganiro n'akazi kabo ikini naco bavuze ka Jean Bigirimana kuvya Jean Bigirimana jewe ndizera yuko atoba yarakomeretse cyane atacyo yoba yarabaye hoba hari umuntu yamugiriye nabi n'ukuvuga ko twomwiyamiriza mugabo je nararavye baca bavuga ngo ni imodoka ya documentation mbega documentation ko ufise imidugu itisa bamenya gute ko iyo modoka yari ya documentation aha wewe twosohoka hanze womenya ngo ni imodoka ya documentation irenganye nga twe ku kazi je nkora muri RFIC turafise ama camionette menshi cyo kimwe no mu gisoda no mu gipolisi na ubimenya gute bitanditse ko yanditse ko ari FDN ni igisoda yanditse ko ari police ajye amabara y'igipolisi urabibona mugari imiduga yo dikematasi isa nk'iyabandi bose kijya ni kinyoma nayo kibonye ko byabiga Imana no remesha barundi turi benshi dushigikiye demokarasi ni nayo kwikukira nta uzodushobora
reka duhe ijambo Phineas nuko umenga tuko dusana abasozerera ku mari kandi Phineas gubwa ubone hakugwika ko gwikira ngo izimpari zifatiye kuri ingingo zive mu nzira hama kumbere numweze we mwishi ku mpande zose
kino hera ko cyambere nuko umushinga mateka mutabazi yemeye neza kaze aho bigira imana ari ni byiza aramutwereke amwereke umujyango wiwe
sivyo navuze
amwereke n'ikinyamakuru akorera
sivyo navuze sivyo navuze
tuve kuri zo mpari turabe ico kugwa ko numwanyusa uri ku nuri ku
urakoze cyane hamare nashaka kubgamenda mvuga ku Burundi ari igihugu kimwe mu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rirafise amategeko arigenga rero Uburundi si bwo bavuga ngo bunanira bwo bavuga ngo bugwanye ONI kugwanya ONI nibishoboka ahubwo nukwegera ONI bakorane kuko nta yindi nzira
uti nzira rero no ku migenderanire myiza hagati y'Uburundi n'ishyirahamwe ONI
inuko ubwambere nuko imigenda nigenda neza bakemera bagakurana n'iryo cyangwa muzamakugo kuko naho bazorica ubugira kabiri
ukiri ngaho kumure cyangwa gusubira ijambo bunyene avuze ati igicoko kugira ngo izimpari zihave Burundi bogirana imigenda ya miza nishira hamwe oni yuco uragibona nk'umuti nawo
yego turagishigikiye nico gituma navuze ntirega ONU yoheba ijana na 178 ikaza kuri 50
ikaza kuri neya siduka ku jambo rufite gica kabiri
ikindi na gusa amakenga dufise nuko ubona ko leta ijya mu hageze kivugana na ONU ikisohoka ibyo ni kibazo gikomeye cyane
ikiti kubgawe yogumaho bakaganira
mbega utinya kubakubaza ni kubera iki nuko hari ikintu wiyagiriza
ica kabiri naco
ica kabiri naco nukwemera kuja mu biganiro ibiganiro bidakumira byohuza abatavuga rumwe na leta y'u Burundi
kuri iki kibazo cy'impari zifatiye kuri ingingo naco ico kugwa kugira kive mu nzira
ega mu biganiro abantu bagiye mu biganiro hariho umuntu ucuboneka iyo ngingo uva nk'umuteka rumvikanye nyine umutekano uboneka urumva baba bari ko baratora umuti kubibazo bimwe bimwe nico gituma rero ibiganiro mu gihe bwo kwemera kubijyamo
ega nta wansi ibiganiro Phineas
wewe ni wigera ubyemera kuko neje warasohotse ugeze kuganira
bandanye nasohotse hi navuze nti ababesha ni basohoke hari hatumiwe abantu bafisa maraso kuntuke bagiye mu bintu
by'ubwicanyi ariko mwese murashikira ko kuganira
ibiganiro ako karimbo kanyu ni kayo karabivuga
ibi
nukuganya nukuvugana
ibi ega mashaka ibiganiro bidakumira
nabicanye bajemwe abapucise bajemwe
abicanye ribande
sinagwaya karero kabaturiye umuntu munyakabiga kandi ntubiye
reka kumbure turi kwagiriza nyanga aye aha muri kino kiganiro Phineas mu segonda 30 turangiza ikiganiro
umviriza rero ibyo biganiro bibaze kuba haca haboneka inyishi kubazo bimwe bimwe kubijyanye n'umutekano baca babiganira ko bagatanga inyishi kucyo kibazo abahunze umutekano maze kuboneka mu gihugu abahunze baca bahunguka urumva icyo cyo ari kintu cyiza ikindi naco hacyagaruka umwizero hagati y'igihugu cy'u Burundi namakungu urabona ko imigenderanire ubitameze neza ububirigi bimeze nabi u Rwanda bimeze nabi u Faransa bimeze nabi Amerika bimeze nabi nations bimeze nabi no tuzobaho gute abakugurura maradiyo yaturiwe agasubira gakora hama amashira hama jezwa adashidira ada, 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 ada imigisho bya politike n'agasubira gakora ukuri kwamye n'imigambwe igasubira gakora kugira ngo politike igendeza muri iki gihugu
arabandika bavyandike abatoye nabo batanga karorero
neka mukurangiza nongere nkengurukire Terence Manirakiza nabo batumire biwe nongere nshimire na mwebwe mwariko muratwumviriza ndabipfuriza kurarirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Icho chari kigwa ni rorero Ntorere Kazoza muteguri kwa na studio Ijambo mwaliko mwumiza kuri radio Ijwi ya Amerika. Nchuti bamwe bagenzi mwari mundu teza matwi turabashimiye ahani uhagaruki ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanje Hosine Munezero uwashize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi ndamushimiye nawe nyene mugire umugoro wa mwiza mwese.